Ishuri ryisumbuye rya Ecofo Bugorora riri muri komine Mwumba nko ku birometero birenga 200 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi ugana kuruza Kanyaru rugaburu Burundi n'u Rwanda. Kuri iryo shuri imyiteguro y'ikibazo cya leta gitanga uburenganzira bwo kujya mu gisata cya kabiri cy'amashuri yisumbuye kizuba ku munsi wa mbere igenekezo rya 30 z'ukwezi kwa gatanu igeze kure. Bano banyeshuri babwira Ijwi rya Amerika ko ahubwo ikibazo gitebye kuza.
Senga cyiteguriye neza kuko ngo mandafyiteguriye aho ndiho sanga mandafyiteguriye kandi ndabitora tuma tugira revizio turaba yuko tuhotere intambwe nashogera tuza tubitora
ko turise cyane rwose yuko tukora bitora kuko ntacyo tutarakora muri byose na revizio turagerage turiko turabandanya nyine gusa turiko turaheza nyine tugira revizio y'ibindi byose.
Kayobera Joseph n'umwarimu wo kuri iryo shuri akaba yigisha abanyeshuri umwaka w'icyenda basanzwe bakora icyo kibazo, nawe nyine aremeza ko kwitegura babimaze mu gihe kandi bigenda neza cyane.
Twe tubyiteguriye neza kuko amaprograma yose twarayamaze, ubu tuko turaba dukosora amaprive type kuko ayo twari dusanganweyo twari twarayamaze, tuko turakosora zishasha twaheruka kuronka kandi nazo tuzigejeje kure. Ikintu twagiye turabona ni ku maprive type aho twagiye turasanga inyishu bagiye baraduha zitajanye n'ikibazo baba batubajije, cyangwa ugasanga nk'agapfindo bakubajije ingero baguhaye uyikoreye ko ntuzenya ntiwotora inyishu nk'iyo baba bakubajije. Aho twagiye turakosora rero tukaca dushyiramo ibijyanye kugacurabe ko inyishu ntuze badutoreye ijyanye n'ikibazo.
Uwo mwigisha yamara n'abanyeshuri misi yose amenyesha ko yizeye ko umwimbu uzogenda neza cyane nk'uko bimaze imyaka ibiri bigenda.
Turabyizeye cyane ko umwimbu uzogenda neza kuko umwanya wose twamanye n'abanyeshuri n'amaevaluation twagiye turatanga abanyeshuri baratweretse yuko ibyo tuko turabigisha babyu umva kandi badukurikira. Ego nubu ukabisa turabona yuko ibintu bizogenda neza kuko nubu tuguma turanforsa les apprentissages des élèves muri revision tuko turagirisha.
Iryo shuri ryisumbuye rya Bugorora rimaze imyaka ibiri ribijya mbere mu ntara ya Ngozi, si ishuri riri mu gisagara aho kenshi abantu bibaza ko abana ariho bamenya gusumba ahandi. Icyariho cy'umuyobozi w'iryo shuri Nyabenda Evariste aratubwira akabijya bakoresha kugira baba ba mbere.
Akabijya hano ku ishuri ryacu rya Ecofo Bugorora haraba ikiganiro cyagutse hagati y'ababyeyi n'umuyobozi, abigisha turabashyira hamwe tukabereka ukungene bategezwa kwitanga kugira ngo tuzoba ba mbere. Abigisha nabo nk'ubu muri kino gihe turimwo ashika mu gitondo saa moya na 15 aba yashitse agacageza mu masaa 9 ku buryo abana baraza banafise n'udufungurwa ntibataha, buryo n'umwigisha atayiteguye gushika mu masaa 9 kugira ngo ibyigwa bitegure neza bitegure icyo kibazo.
Icyo kibazo cya leta kirafite akamaro kanini cyane ku banyeshuri bageze mwaka w'icyenda. Abakimenye bacha baje mu gisata cya kabiri cy'amashuri yisumbuye amashuri akabandanya. Abakiyobewe kenshi barahura n'ibibazo bitandukanye, benshi baba bakiri bato cyane abataronza aho biga amashuri y'imyuga bacha bataha iwabo bakajya mu buzima busanzwe bagakoresha ubumenyi baronse. Ivyo navyo ntibikunze koroha, ariko dutuma ababyeyi bama basaba ko amashuri y'imyuga yokongerezwa mu gihugu kandi akaroswa ibikoresho n'abigisha babinonosoye. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.